Yohana ikigabane cy'icumi.
Nukuri nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra handi, uwaba ari igisuma n'umwambuzi. Ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuraririzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara intama ziwe mu mazina yazo akaziturutsa. Kandi yamaze guturutsa iziwe zose, azija imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ariko uwo zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi.
Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwira ibyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati,
nukuri nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha, agaturuka, akaronka ubwatsi butotahaye. Igisuma ntikizanwa n'ikindi, atari ukwiba, ukwica n'ugutikiza, nayo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ariko umucyangero atari umwungere bwite, n'intama ntizibi ziwe. Iyo abonye ibingira rije, ati intama gahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza. Arahunga kuko ari umucyangero, atababaye intama. Ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje, n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi, nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungeri umwe. Igituma data nkunda, nuko ndekura ubugingo bwanje, ngo mpeze nsubire kubwakira. Nta n'umwe abunyaka, kuko ndaburekura ku bwanje, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Icyo ni cyo cyagezwe nahawe na data.
Abayuda bongera kumupfa kubw'ayo majambo, benshi muri bo bati,
arimo dayimoni kandi yasaze, umumviririza iki?
Abandi bati,
erega ayo majambo si nk'ayo uhagazwe ko na dayimoni.
Bega dayimoni arashobora guhumura amaso y'impumyi?
Maze haza iminsi mikuru yo kwibuka uguhumanurwa k'urusengero i Yerusalemu, hari mu rushana. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza rya Salomo. Abayuda baramukikiza, baramubaza bati,
mbega uzotujuragiza kugeza ryari? Asanguri Kristo bidufoborere.
Yesu arabishura ati,
narababwiye ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mu izina rya data nibyo binshingira intahe. Ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanje. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje ndabaha ubugingo budashira, naho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi nta ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye ni waruta bose, nta ushobora kubashikura mu kuboko kwa data. Jewe na data turi umwe.
Buna Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati,
naberetse ibikorwa byiza byinshi bivuye kuri data, ikibatuma kuntera amabuye muri ibyo bikorwa ni ikihe?
Abayuda baramwishura bati,
ntidukuterera amabuye kubw'igikorwa cyiza, ariko ni kuko wacyojije Imana, kuko wewe uri umuntu ukigira Imana.
Yesu arabishura ati,
mbega ntihanditswe mu byagezwe byanyu ko navuze ko muri Imana? None ko yabise Imana, bamwe ijambo ry'Imana ryashitse ko, kandi byanditswe ntibishobora guhinduka. Mwebwe mubwira mutuwo data yejeje akamutuma mu isi kwacyojeje Imana. Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana, asangwa ntakora ibikorwa bya data ntimunyemere. Ariko ninabikora, naho jewe mutanyemera, mupfe kwemera ibikorwa kugira ngo mumenye mutahure yuko data ari muri jewe, nanje nkaba muri data.
Nuko bongera kurondera ingene bomufata, abava mu maboko avayo, yongera kuja hakurya ya Yorodani, hahantu Yohana yabatiriza ubwa mbere, agumayo. Benshi baza kuri we baravuga bati,
Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze byose kuri uwo byari by'ukuri.
Kandi benshi bamwizererayo.